Mwikete ya mnitia internasionale ya rungiki mshikanganji ubu tungane mwurundi domine wa nyangimbona Ijoshira hamwe rivugako ifat kwa anifu mungwazi ya Floriani langabie Bidakuliki jamatike kwa kandi bihonyanga gateka kazina munu Kupuka mnitia internasionale rifungwaje rekana ingendo yubu teke tzivga gitega Yoku chingiza munu wese ya fisi chiumviro gitanduka anyeni vzifu uzovzi yubu teke tzi Na hiyo obata witu wajibiru wanisho Umurijangu hanyi ya gateka kazina munu sabawa mshikanganji ya jirugu tungane guhiteke ko mshiki zamanza kizigenza wa republika kugira na we ya fatingi ingo yokule kura mufaso ni langariye ata kilinze kusabuga kandi mumagurumasha ituja Amerika ni mazekuonu urugu andiko ya kuye Hashen Colson ajerejwa yu wazo vizu urugu anda nuburundi muri amnisti
au niveau de Amnesty International nous avons lancé une action urgente pour muri
amnesti internationale tuwa tangu jujo sekeza jo gusabile fugwa jihuse ya Floriane irangabiye umunye makuru murundi kazi kanda ta kilinze kusabuga bivuze ko duhamagara abanywa nyibacu n'umuntu we sabyifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa
kubwo kongereza kazi Floriane Irangabiye azira umwuga wiwe
nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisabo kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane
nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Floriane Irangabiye basanga ahorwa umwuga umufaso Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'urwandi Kigali ni numukozi wa radio y'igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu afsene bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyiyumvira shikiriza
mugenzi wa Floriane Irangabiye kuva patwa yahorwa ivyiyumviro byiwe yashikiza ko yazi cyane ari umumenyesha amakuru cyane iyo yabaye umutumire n'ikintu kigaragara yuko ariko yahowe barunabisabiye ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo
kubwo umunyamategeko wa Armel niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi ry'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyiriza ibyumviro
n'uguhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karateye kugikumo kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ipfungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga bashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora byo rero niterabwoba bakoresha
sentare ya mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni w'amafaranga y'amarundi bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
tubona umengo mukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumira n'impunzi gutaha n'ibisubizi n'imikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twotama igihugu cy'amavukiro babonye ibyashyizwe kuri Floriane Irangabiye
ubuse rukuri umuryango w'umufaso Irangabiye yatubwiye ko kwa 23 kwa mbere nyene abashinjwa amanza biwe bunguruje sentari subiramo imanza ya mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko ubushibuseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira Floriane Irangabiye asanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi ari Kigali yahagaritswe igihe yaragiye Burundi mu mpera zo kwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro kigendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Siviasa Nyandwi yabwijwe rya Amerika kuri telefone ko umushikiriza manza abwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari gihushane cy'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo mu gihe ata muntu babangamiye. Ejo je uri kaneza ijuje Amerika.